Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza mwiriwe na none muri kumwe na Thomas Kamirindi. Ijwi rya Amerika ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi.
Amasezerano y'Arusha yasinywe mu 2002 yasanze imyaka 16 ari mike cyane kugira ngo tuvuge yuko amasezerano y'Arusha yashaje.
Uyu ni umwe mu banyagihugu mu biganiro by'amahoro bibera imbere mu Burundi, ni amakuru y'u Burundi rero. Abantu babiri baraye bishwe mu kirundo, umwe n'uwo muri komine Gitobe, undi n'uwo muri komine Ntega. Abantu babiri bakekwa muri ubwo bwicanyi bwombi bamaze gutabwa muri yombi mu rwego rwa Anketi. Jean Bosco Ndarurinze yakurikiranye aya makuru.
Uwa mbere yarayishwe ugwa gakinyaguro ni Nizigimana Lazaro wibaziro muri komine ya Gitobe, yatewe n'umugwa abantu nk'igihe cy'isaha 4 mu ijoro ryo kuri uwa gatanu. Yishwe akerewe mu izosi, yongera aracumitwa cyane mu nda no mu bitugu. Ubwo bwicanyi bwakorewe mu maso y'umukenyezi wiwe. Uwo mukenyezi avuga ko babanje kubomora inzugi gushika bamushikire mu cumba aho bari baryamye. Avuga ko yashoboye kumenya uwamukweze amukura mu cumba gushika amushikane aho bamwiciye.
Twari babiri mu nzu turatera induru, aba bana banje baca barabajisha nta n'umwe yasohote, batera induru mu nzu. Wa mutama wanje ujya mugabo bita Masudi yaciye afata acamufata ukuboko acaterera mu muryango kanya araruha. Nanjye ndakubita ku ntuze ku butandati. Jewe rero aha rero jewe n'umwamaze kugogwa mfuma wicana jewe ureke kumuroheshereza ngaho. Ndatera induru nyene ti nta kundi uramaze kumwica muramwisha. Ujya muhungu agiye kubyuka nawe asanga bamaze kuhajishagira.
Uwo mupfakazi avuga ko umugabo wiwe azize amafaranga 50,000. Na mafaranga yari yahawe n'uwamwizeye nk'umurozi kabuhariwe ngo amwikire uwo baburana amatongo, aho gukora icyo yamutumye aca aramushengeza kubatware.
50,000 ni byazize byaciza. N'umukozi yahawe akazi Masudi ntacyo twapfa, ntacyo nzi na kimwe n'umukozi. Yego, kubera ngo yarize kwica ayo mahera. Yari ifiswe n'umugabo bita Kiza. Ari bamubwiye ngo n'umurozi uwo mutama wiwanze ngo yica abantu ngo kumutagagira n'ingoga ngo none rero ngo nukumugemurira amahera ngo azomwikire umuntu biburana amatongo mushikiwe ari mu Gitobe. Hanyuma uwo mutama ntiyababaye n'ukuza kubigumiza ngaho amafaranga yahaye abashingantahe. Ati jewe umuntu arimo aranyagiriza uburozi nimuraba iki kintu arimo aranyegekako.
Mu kibano baremeza ko bahora bumva ko uwo mutama w'imyaka 60 yikekwa ko uburozi, ariko bakavuga ko atavyemezo barabironkera.
Twebwe twatakire nabi twebwe navuga tumenye nga nta muntu bari kwice mbese aya je tuvyumva gutyo nyene twebwe twamatwumva ngo n'umurozi gusa mwatwebwe nta muntu yari bwatwishire aya ntavyo twamwageza.
Ayo mafaranga ibyo bintu avuga yuko ngo hari umuntu ampaye 50,000 kugira ngo zamwice ngo umuntu ngo babura n'amatongo twarabyumvise aravyamamaza ko n'amahera ngo yatanze kuba ari tuvyumve ne baburana aho hose twumva bamwike kamaga kubwiye kubera ata nta muntu ari bwatwicire umva nyene twese bijya twabaye twaguye mu gahundwe kubera aha ibyo ntivyo bisanzwe bihari.
Twarondeye kumenya ico abarongoye komine Gitobe babivuga ko kubera ko wari umunsi w'akaruhuko nta mutware twasanze ku biro bya komine. Niko kurondera musitantiri wa komine Gitobe kuri telefone, ariko nta mahigwe twagize yo kumuronka. Icyo twashoboye kumenya nuko uwo yadumwe ko urutoke n'umupfakazi w'umuhisi ko ariwe yamugandaguriye umugabo yamaze gufatwa n'igipolisi kugira amatohoza abandanye. Muri komine Ntega naho nyene umugabo yitwa François Kabagoye yarayishwe n'abantu batamenyekanye. Ngabo nziza Filipo musitantiri wa komine Ntega yabwiye Ijwi rya Amerika uko babisanze.
Yishwe gihe cy'isaha 12:30 akaba yapfiriye ku mutumba wa Gisitwe. Yitwa François Kabagoye. Ukuntu rero yoba yarapfuye yari kwibare hanyuma araduga atashe, hanyuma aho baharaje rero umugizi wa nabi aramutegera ari karataha aramucumita imbugita yo mu mutima yongera mu cumita iyindi yo mu maso ariko twashitse twasanze ariho yaguye nyine aho hantu bamucumiti hanyuma uwo muntu yamucumise ntitwashoboye kumumenya
ngana aho nyene igipolisi gifatikanije n'abajejwe intwaro cahagaritse abantu babiri mu bikekwa ariko mustanhura komine ntega avuga ko ico uwo mugabo yoba yazize kitarashobora gutomoka mu Kirundo Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
abantu bamaze gutabwa muri yombi rero mu rwego rwa zankete ni batatu umwe mu rwego rwo mu bwicanye bwo muri komine Gitobe abandi babiri bo mu rwego rwo muri komine ya Ntega ejo kuwa gatanu urwego rushinzwe gutunganya ibiganiro hagati y'abarundi imbere mu gihugu CNDI mu magambo ahinnye y'igifaransa rwakoresheje ibiganiro mu makomini agize Ruyigi baye intara ya 11 kuri 18 zigize igihugu ibyo biganiro bibereyemo ku rwego rw'amakomine Fidel d'Antoine Sabimana yakurikiye ibiganiro byabereye muri komine Ruyigi aratugezaho iyi nkuru
muri komine ya Ruyigi abatumiwe bari mu migwi itandukanye abanyepolitike abari mu mashirahamwe adaranira ivya politike abaserukira madini abaserukira urwaruka n'abaserukira abakenyezi baratanze ivyumviro bitandukanye ikibazo categerezwa gutangirwa inyishu ni kimwe rudende nkuko cabajijwe na Musenyeri Justin Nzosaba arongoye umugwi CNDI
tanga umuti wohurirwa ko n'abarundi bose kugira ngo habe amahoro na demokrasi birama mu Burundi.
Ivyumviro vy'abari bitavye ibiganiro biratandukanye kubijanye n'amasezerano ya Arusha no kwibwirizwa shingiro. Bamwe bagira bati
"Jewe rero umuti nabonye nuko amasezerano ahita ya Arusha asa na yashaje yuko yoshobora gufutwa kavaho. Ibwirizwa shingiro ryo hinyanyurwa mu bice bimwe bimwe birengo by'umukuru w'igihugu bigafutwa umukuru w'igihugu agakugwaho n'amatora y'abene gihugu.
Huza yandi masezerano yo mu huko kiwacu nyene byumvikaniye ko twebwe nyene atamusunikano maze akaza ahinyanyura ingingo zimwe zo zirimo aya masezerano ya Arusha bigasubirizwa
bitandukanye nuko bano babibona
ubu turi mu bihumbi 2016 amasezerano ya Arusha yasinywe mu bihumbi 2 yasanze imyaka 16 ari mike cyane kugira ngo tuvuge yuko amasezerano ya Arusha yashaje nituraya negura byishi ahubwo je nabonye yuko umuti kubari kuyakurikije tutayakurikije tuzuhaba dusanga twagarutse muri mwe bya kera wasanga igihugu kirongowe n'abantu bava mu ntari imwe bava mu bwoko bumwe cyangwa ugasanga bava mu mugambwe umwe gusa
mbega ayo masezerano twayasinye kubera mbega inyuma yuko twari tuyasinye byaciye bigenda gute hamwe ayo masezerano twosanga hari icyo yafashije kutweze turaciye ubwenge twari turi ngaha n'ukuri turasaba patokomwa komwako n'ikintu nagitoye akaguma araho uko yarafashije sinzi ko ndabibona uko kandi babibona yarafashije abarundi bahora barara amashamba barara ntibuca muri icyo gihe bararonka itiro nta kintu yasambuye kiretse icyo yubatse none rero twasaba ko yokubahirizwa mbere tukaza turayavomamwo n'ivyumviro byinshi kugira abarundi bagume bafatanye mu nda
ho kubahirizwa amategeko kere kwibirizwa shingiro hamwe n'amasezerano y'Arusha yakomotse
uno nawe yagarutse kwija mu mukuru w'igihugu cy'u Burundi akunda kuvuga ko ryoba nk'umuti
nkuko yavuzwe n'intumwa y'Imana Petero Nkurunziza ko uwo uzo tangura intambara yohera mu rugiwe igaherera mu rugiwe cyo kintu murundi wese yocishiramwo u Burundi bw'ubu
intara ya Ruyigi ikabibaye intara ya 11 igendewe kugwego rw'amakomine inyuma yaho ivyo biganiro bitunganirijwe kugwego rw'intara zigize igihugu cy'u Burundi mu Ruyigi Fidel d'Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye
tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo
twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mu kigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha y'isaa 12 n'igice za mu gitondo kuri Radijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Radijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda dukomeze amakuru. Abakobwa biga mu mashuri yisumbuye yo mu Gatumba muri komine Mutimbuzi ni mu ntara ya Bujumbura baherutse kubona imfashanyo y'udutambaro two gukoresha bari mu butinyanka, ni ukuvuga imihango ya buri kwezi. Imfashanyo bahawe n'ishyirahamwe riharanira iterambere n'amagara y'abantu SACODE mu magambo ahinnye y'Igifaransa, kuko bo badashoboye kwigurira udutambaro dusanzwe dukoreshwa kubera ubukene. Evariste Nzikobanyanka yaduteguriye inkuru.
Igituma ishyirahamwe SACODE yaratanguje umugambi wo gutanga utwo dutambara dukoreshwa mu gihe cy'ubutinyanka, ni uko abigeme bo mu mashuri yisumbuye na cyane cyane bo mu gihugu hagati babayeho mu bukene, abo nabo ntibashobora kuronka uburyo bwo kugura ibyo bita cotex bikoreshwa muri icyo gihe. Ibyo bivugwa na Grace Françoise Nibizi arongoye ishyirahamwe SACODE, anasigura igituma yariyumviriye gutanguza uwo mugambi.
Nkubwira inkuru y'umukobwa umwe yantumye koko niyumvira no gukora akajya agatambara gafite utugozi. Uwo mwana w'umwigeme twariko turabigisha nyene muri sale nka kujya twaba twabakoranije, camo narasohotse yiruka. Yirutse bagenzi we bamukurikira inyuma, ncanabona ko hari ikintu kibaye ntatahura, ncandabakurikira. Ndabakurikiye rero ndababaza habaye iki. Umwe rero niho yacambwira ati nagiye mu butinyanka. Mugabihurira nayo ukurabona ko nanje ndumukenyezi nari mfise cotex cyo bita cotex nari ndazifise mu sakoshi yanje. Cyanamubwira nti rero nta kibazo ntangorane, jewe ndafise cotex ndaguha ngo tugende hari inyuma wiherere wambare. Nkibimubwira acambwira atariga nawe yimpasi ifise ikariso. Numva nyine ndatangaye ndamubaza none we ni kwiki waje kwishura utagira ikariso. Acambwira ngo nayo mfise. Mugabije ndi none aba bakobwa bose rero muri kumwe burya ntimugira ikariso. Ambwira ati bamwe barazifise abandi ntibazifise. Mugabe rero numva ni ibintu biteye isoni, ndabura numva nyine kandi bibabaje cyane biteye ikigongo.
Anita Nahishakiye yiga mu mwaka w'12 w'amashuri yisumbuye muri zone Gatumba, ari mu bamaze kuronswa ku gatambara gakoreshwa kenshi kuko kamesurwa iyo gahejeje gukoreshwa. Yiganijwe rya Amerika ingena torohewe igihe haje ubwa mbere mu butinyanka kuko atavyo yarazi.
Sha ntivyanyorohe mu ntango kuko nakuze ntazi ivyo bakoresha. Rumva imaze kubibona narabona abandi babijamo mesi namenya ivyo bakoresha, gusa narabona ko ayo maraso ariko sinamenya ivyo bakoresha. Hama ndabaza mukuru waje maze kubijamo, ariko kubera nyine nari nkiri numva isoni ndafata agapapuro ndamwandikira ndamubaza ati none yubonye amaraso bigenda gute? Sharambwiye ati ukoresha agatambaro. Nanje ndatora agatambaro ariko kose sinigeze ivyisuku sinabiraba ko atavyo narinzi.
Kwizera Aziza nawe nyene yiga mu ishuri ryisumbuye ngaho mu Gatumba, ari mu bigeme bakoresha udutambara dusanzwe imbere y'uko amenya ishyirahamwe SACODE. Yigana nawe nyene ingorane yari afise.
Twegiye mu gihe iyo SACODE tutarayimenya, tutaramenya ibyo itanga, je nari muhira narakoresha udutambara mu gihe atamahera yo kugura cotex z'ikizungu. Zarashika ugasanga ngiye kwishure ndabwambaye, ariko ugasanga bwamyoyo kandi ugasanga bwaserutse n'amaraso yafashe ku jipe, bikaca bingora yuko notaha mu gihe turi kumwe n'abanyeshuri bose. Muri uwo mwanya byarashika ugasanga ndindiriye gushikaho abanyeshuri bose batashe, bikaca bimana jewe intege yo gufata kayira nkagenda, ariko nagenda mu barabara nyene maramara.
Abo bigeme b'abanyeshure bo mu mihingo yo mu gihugu hagati bashimira ishyirahamwe SACODE ririkorera bafasha. Anita Nahishakiye asaba ko iryo shyirahamwe ryo baguma hafi.
Nukuri ndaryohewe cyane, saba kugira ngo irishyirahamwe ritere imbere rize ryame ritugume inyuma twebwe abakobwa, cyane cyane nivugiye ko jewe ni kuri ndarishimye cyane. Ryankuye kure kuko nta mahera ndaronka sikirenga, kuko ndanakare ndi umunyeshuri sinoguma ndonka amahera, ariko kubera abaduhaye ubu sinzaza ndagira ubwoba ngira ubwoba siba ku ishuri. Ni kuri ndarishimye cyane avuka amarihetsa agiye.
Ako kamo gategwa SACODE karakirwa n'umufasoni arongoye iryo shyirahamwe Grace Françoise Nibizi uwunawe aterakamo abamaze kuronswa utwo dutambara kutugirira isuku kugira birinde indwara ziterwa n'isuku rike
n'imiburi buri basi bige kutumesa kuko bugihe mashirondoka cy'umukenyezi umukobwa na hantu akarigwa cyane atahagiri isuku chatangura kuba ma infection harabagira mahere akabora bikagorana nuko atambuka
utwo dutambara tumaze gutangwa kubigema 500 muri buri ntara mu ntara 10 ku 17 zigize igihugu cy'u Burundi mufaso ni Grace Françoise Nibize amenyesha ku uwo mugambi bazohushikana mu ntara zose z'igihugu muri zone Gatumba ya commune Mutimbuzi ntara Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Mwumvirizi gikino intamenwa gutegurirwa na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe search for common ground mu Burundi
none gabuse
eh
Kumva basi wazicu nakurarije.
Eh.
Wa mukobwa havagaruka gukongera. Cyankura urarudasomye.
Erega bizoziramenya ko jewe ntari muja w'inzoga.
Shawe.
Bewe atako twese tumeze nka wewe. Je ndaye ntasomye kuri jewe ntacu yingira. Uranyumva? Kandi se ubwambere sabibaye. Mora ndanywa amazi nkaryama.
None gashabuze.
Eh.
Wache yushavura.
Eh.
Kubera ko nakubariye kurya. Numvise ko mwe na niyera. Umeze nk'abazungu.
Baby zoza tsabazungu gute.
Oya.
Aho bazungu uvuga ni wo umugabo adakora mu mvuko ari kumwe n'umugore.
Yampaye nkawe.
Eh?
Erega bwa bunindi ko mvina hafyikiye.
Eh?
Ni yera namaze kuba umugore wa.
Erega bizoza wowe ubonukomeye. Mukuri je rantangaza.
Ya.
Cyari vinda kugira ko ari umugore wanje. Ngaje je dose n'umugore ntatarabonanye newe.
Sha. Ko mutanga gusangira gucu.
Eh.
Nibindi bizoza munyu.
Aho bitaza.
None va muri zo mpapuro uze tuje kunywa rimwe muhu.
Kwije ntakobeshaga bizoza.
Sa.
Sishobora kuva ngaha ntabijeje kwe. Suko ndakugayiye. Nuko mbona hari ibikiriko birangora.
Mbega ibikogora mu kwandika manota nibi. Laba kwa tari fatigue ugahavushiramo amarature. Arijo gituma nakubwira nibanze uruhuke.
Oya si fatigue muhungu.
Eh.
Ahubwo ni kopi y'umwana umwe n'umbuzi.
Eh?
Tubije shitse. Kupona yondiri, kana ahaga koga kama kagura ni kopi yako ndayiburebure.
Ako kakobwa ahukuruwa gabosi kwa nikani.
Harakana tarika ngu muhura mbona kakurawi chorush.
Uvuga kanga sheri kanje doli, ha?
Nukuyu jebja mhabira mkangena naga haye zero. Hana rana rana hondi yu gomapuri. Kande leo gabizozi. Chena ndaguhanu uririru, ahana kugiri. Utanga wani janorasyo, hagati yawe na wana wigisha.
Asha wasati.
Hakubesha nimizogenda bitakugoye no guvunga vungwa
begaho mvunga
twase tro
hari wanje mfata kongo cyo turumvikana yemeye bigakunda yanze naho nanje ndaza aho ndamutegera eh
niga bizoza ugutewe wihagarare naho umbije atari nzorega muhungu eh kandi batagushengeje jenzo yibwira abakorega tugushengeze kugura dutukisha aho byagahere ni kero eh
Girumbarire kuri mu marayika. Ni yero girumbire ko ari gusangira inzoga gusa.
Eh. Idase to kimwe. Ni yera n'umufunctionnaire. Naho twagira ico tuvugana nkuko ubivuga. Uranyumva? Ntacacho bakirimo turakuze twese.
Ego data ndakwemerere ko ndi mu makosa.
Eh. Uri muri
yo. Kaba nk'umukorege. Umvaje ikintu kimwe.
Ndagufaje ikintu nyabakigabizo.
Sha.
Eh?
Kirahari.
Bash, ari ikintu ubona ko ushobora ndakuraye ntagigufasha. Naho juranguruka.
Bash, nikintu shobaye gwozi kandi buno nyene. Ni cereke iyo kopi ari kurarondira ya tori.
Riga basa, ikopi y'umunyeshuri. Nayo gufasha mwiki.
Ni byo umviriza rero nakubyiye.
Eh.
Ni byo nagira ngo ndagusigurire uheze ubimfashe.
Sha. Cere kuri zi ntaho nayibuze nina nayumuka ndayitoye ndarikosora hanyuma ndamuhamanota ntaramuka naho ndayibuze ni zero ntakindi un point c'est tout
kopi nije ndayifise
utiga bizo
narambariye ku ico cigwa muha kimugora sana
eh
narakabwiye ngo kazane
kazane iki
mama ivete
ishishi
Ugo nukikora gusata
Ega nondo huwa asati
Ndi ikora nye nenone tubipe gafara Ekasha Baya nukuri na uraibu jirare ngeji
Yo isiga kapudre gusa mumaso Nizari kwa rukui Nini umo mawe ukona yo bukangu
Hari nakime baas Kande niyo isarishi jefa Uwona gute ndabere
Ewe wa mkoka na ura shush Nukuro ndira mazi wizi mne sino nuto koro hesi
Tugishu kuri fonsine vila mbele
Nuko, ndakugitu kuri
no
Nuko wa rengeja gato ya handi hobja alibja kutote vya kwe
Ya, ni umba na hani
Ukazura buka kuchonye nisha
Kanyi cha
Haraka nukwara yokuona
Yo,
kwara wanjo shayere Mwazike kumukira ya nguru wangu habu zekati
Wa mkoka we Ibduku ndaku iwa laguza sha Nzen umbe wa che hasi nzo kuicha
Tomo yubusa
Weive, weive te Ive
Hewe
Kamu numburi kwa rama ka
Kwa niyo radio gato ya tumbe
Niyo muri kwa mutishu
Niyo turi wangu kari
Eh? Mami gifreshere
Ewe ntangazi wana kasha
Fransi, ego vre muranye meji Kuda horu za kuishure uisi zegucho Ula zinge nuverewe
Kuishure hao mama bomgele Ibe nipza muhira ashata umbona Nogenda kuishure sagucha Kasha wako bangura yoz
Ya kufugi vizyo kuishure wa asha ningenu mkoba uri mkuni
Hao sanguli kutinya programasyo yejo
Nuni kindi choneru mkoba nigi
Kufuta ngula primere wako bugira manota Ayojo ni ya gutayo bugo Ash, ndagu tukwenze
Erika Fonsi ni umbe nye bugira gucho Dorini, chara ke mutesha, wenu vizi na oni
Sivyo nye nekasha, wana omishi Ahogo neri hulu dori Ujwala menye manota waronsi Nabyo kuri ndire
Eka brema nabyo no menye mugawo Ndazi konzo menye Kwanza nzo menye sango peshaj
Uvizi gucho
Yeah? Fonsi nawe, urakundi vizi ubaza Jame uwe wizoza, nuzi kwa shawo ya vyoza. Naho ya wafisi esheke zingahi, yokori bishobo ka vyoza, akazimu kuri ramu.
Chani, ha,
wachara chani wako
jiwa jubi idido. Ega vyoza vya shobo.
Na vyoza omenyasha.
Uyo.
Mana, na mikuwe ganongeneo na wakofi wako ishure mumu anji. Ishwida, mana nea yushaka nzome.
Ari hehe abanza sigurire neza. Hebo changaha, changaha ubibwire neza ingo yaruka.
Mbe aho kuzura torogana na maki.
Uti ndiko ndatorogana. Ningesha urambo ryanje. Ndindi.
Ubwo gamatama wewe urakomeye neza.
Eh,
uti ndasaba. Usange mubwi wanje kuntukiraho. Nyamba bakuntumye sigusa. Have vimbere ni gaburi nka zanje.
Ahubwo urubaho ukawa mugore nawe. Umugabo wanje ugite mugasha.
Bega byari ibyo. Wagomba rero musahure munyago twanje na icenja ngaho ntizanze sabwa ego da
bagusahura iki gada ufise iki wewe bo gusahura
bijye biti byanje mwagiye gutemagura byose mukarunda hasi
ivyo wajuzanye
nibi byare yose mukajaniranya mwari muzi ko bizoherera ngaho ego kwere
bijye biti wijya ko wibaza ko ari byawe wenyine bijye turabisangiye ko nitu muryango uteshuke
reka mbebe ntwenge
twenge
ukabura kudasura amaso ngo nitongo ry'umuryango
utinsura amaso
mbega umwisi yari gura ntiwabona hari ni kutamwa muterereyemo
ndakubwiye uko rero neje aho bikurira tuzobica kandi ntacu zotugira
ehe nuko wibaza ehe ngiye bya mutabirishe byose muze murabe
ukangande
wehe ukangande wibaza ko ari ko ameza karimi karekare Ngo ndagutinya wewe. Wewe matama
ndakubwire rero. Uhirahire. Utugira imana mbi ndeberaje mugasho.
Hey.
Twe nawe tuzoyavyina tutayavyenda kurahije. Eh ndakazura mama.
Narinzi ngo nzogira umutima w'ikigongo ndabihebe. Kuri ndusanga ngaha kwikiraho birahindutse.
Urakora icyo ushaka.
Hey, sawa. Nawe rindira isanga bamuhayirageze. Ntibaze bamukora bamushuramitse ubona.
Kumbe bwa bundi nivyo washaka.
Icho shaka na urakizi. Shaka kumwe n'umugabo wawe mumpa mahoro.
Hewe ndakubarire. Bivuge n'ubundi wabivuze. Ngo bazomutwara mucuramitse. Eh? Bwa mundi rero, ukabaye ushaka kunyicira umugabo.
Mbisa ndakubise sigara uri dedembana.
Eh? Uti ndiko ndi dedemba.
Cyane gose.
Oya, bisubiremwe bose bavyumve. Nihagira icaba bose bazomenye ikinyishi.
Ubwo gaba mugore ho urakomeye neza mu mutwe.
Mutwara bamutwara.
Je nakubiye nti mpa mahoro.
ndakubarire ndadicu shakasha mugabo ntacuzopfusha iseko iyo ninziga ukubona wapfakaye ukeneye ko nanje mpfakara urahumba
matama ndagusabire he kunzurira kaboze
nta kindi ninzigo yakumaze nta kindi ndabisubira
ubu rena kubwire ga ntuze nihanganye kera mvira muko wasemawe
kanasiko isema niwe urakamena ibanga urabona kuja kwitwa ibiti vyaciwe
kugira mu giciro mugabo ndasubiyemo matama mvira mugo ndakwereke ko ntacina jewe
ehe shirako wibaza ko ndagutinye ehe shirako ikofe ko umvura umugabo shirako
ndebasha ndubahuka kubimubwira aranyemerera hoho have mfe kugenda
mwebasha muraho mwibuka ibyo twavuganira fo pass football ni je collective muze murahana hana
eh prof
wi niki
hari kintu nashaka kukubaza
murako te okipe gasha ushaka iki witwa nde kwanza ko
nakubwira nitwa rwara
rwara kaduwe ndakwigisha
eh
ubwo no muri bamwe afise sheke muri epese ura utaje kwigurangura
oya nukuri sinje kukugora ku bya manota
none umva ushaka iki
je wana shaka ntana isheke mbere mfise muri epese
okaje dio bien joué bandanye uko nyene uti rero ushaka iki
je we teacher nashaka kwinjira nanje muri ekipe ya football nzenda kina akabumbu
umva ufite ukina akabumbu none gayeme ko je ngishika ko nahamagaye abashaka gukina umupira bose ngo byandikishe we wari hehe kumugaragara
yo igihe mwabivuga je sinari bwaze
mbo umushasha rero
ko ndi mushasha naje mva mu nkambi y'impunzi itice
okay je masuzi
awe nari nifuza ko mubonye bishobotse mwonshira muri iyo team gishuri nanje ngakina ndabikunda sana
none gashaho bishaka nitwa yawe gukina ico wifuza fiacle wafashwe nibiki uhe ufatisha amaboko na son hose zitwa kandi umutwe wawe na chuba urabona
kandi akoresha umutwe yari gutanga pase nziza cyane
sibyo nyene yatsinyiriye umutwe wiwe sha abo washobora Mbega none gagwara.
Mhm.
Urigeze ukina wewe?
Je ndi mukenye teacher.
Mhm. Cyanke nibimwe byo kwiyemera by'abahungu bose.
Oya nokuri je ndi mukinyi. Mhm. Nari nsanzwe nkina igihe twari mu nkambi mu buhungiro.
Wari muri equipe cyanke wakina bimwe byo kwiyamiza by'abajwe ne bose.
Ati byo kwiyamiza bose. Oya. Nari mu katimu ko mu nkambi. Kandi kwa kweri twakina neza nyene uko dushoboye.
Urakina neza cyane. Sawa. Okay, reka tuzobira barenga.
Ego, muranyemere none gatica.
Mvuze ndakubwira. Urabona ko ndi okipe ni match tuko turategura. Nzokubarira. Reka ngende we nzokubwira.
Sawa murakoze.
Il faut que menya ikintu kimwe.
Ikintu.
Uri mwataka. Ukina kuri defense cyane.
Ndumwe ataka mbere.
Reka kwanza nzobira bakuri te.
Ego murakoze tica. Reka nicare rero mbanze ndore gatoyi urabona ngo ba joka bambuza gukina jewe reka tuzoraba
nimutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufise icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira Twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 Studio Ijambira abasezeye naho ubutaha
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda natwe nshuti muduteza amatwi turi hafi gusoza aya makuru ashojwe rero n'intamenwa gusa mbibutse ko abantu babiri baraye bishwe mu ntara ya Kirundo umwe muri commune Gitobe undi muri commune Ntega abantu batatu bakekwa muri ubwo bwicanyi bwombi bamaze gutabwa muri yombi n'inzego z'umutekano naye jo kwa gatanu urwego rushinzwe gutunganya ibiganiro hagati y'abarundi imbere mu gihugu CNDI mu magambo ahinnye y'igifaransa rwakoresheje ibiganiro mu makomini agize Ruyigi rero ribaye intara ya 11 igi ibereyemo ibyo biganiro mu rwego rw'amakomine ndabashimiye cyane rero maze mukomeze mugubwe neza n'ibiganiro bya radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika murakarama.